twebise tugira kuri zo itigiriza abantu bishwe nuko natwe yaro dufite biri hejuru gato ino biri hejuru gusumba kuko twebwe nibaza ko mushika mu kwindi dufite bere mu kwambere dufite ibitigiriza abantu bashika 185,000 bishwe mu buryo bunyuranywe rero tugira tuti iyo komite yagize nibyo bihari umugabo biribonekeza ko muzi mbene abaharanira agati y'akazi na muntu abatanga amaraporo abaregeranya izo nkuru bahigwa buhongo babikora bigeje bivuga ko ibyo biyaro ari bike kurusha natwe ibyo dufite ni bike kuko ibyo tutamenya batamenya ni byinshi ngo twagira tuti ni ntambwe kumva ko isaruro bahaye leta kugira ibyisigure bigire raporo igire icyo babise raporo sosiyare igisigure ko mugabo nta kintu kinini tuziteze ko baba leta yikubita agashyi ngo igire ikivuga kuko murabona abakora izo bintu bose uhereye haza ubwa mbere abakora igipolisi cya leta nubwo ko leta ifitemo uruhara runini n'abapolisi bakora muri novuga serivisi nasanga zirase nyuma bivuga ko leta ariyo ibikora idosiye isigura ko gute turagira rero hari hakwiye kuba iki turagira twosaba novuga ishami mu makongoni iraba ingene ikingira abanyagihugu barundi bareke kubandanya bishwa
niko se bwana niko yagize ko muvuga ngo umuryango w'abibumbye Loni yari kwiye kureba uko ikingira abanyagihugu kandi leta y'u Burundi yangana aba bapolisi 228 abapolisi mpuzamakungu ubwo umuryango w'abibumbye Loni yakingira abanyagihugu b'abarundi gute
tuvuga nuko murazi yuko novuga ishyirahamwe ry'igihugu bwa Afurika yari yafashe ingingo yo kurunika abasirikare 5,000 ngo baje gukingira abarundi iyo tukagira tuti iyo leta mubona riza ku isonga ry'abo bantu bicwa ry'abo bantu banyurwa ry'abo bantu bagirirwa ihohoterwa nibaza ko izokwigera yemera ko mubona niyo raporo yerekana ko ariyo leta ari iz'imbere izokwigera yemera ko ibikora ari izemera ubu ahihagaze hagategereje iti jewe ntacyo ncera abantu ndabagirizwa amabiyosi ngenda yagirizwa ntacyo bacera yo kwigira tuti hari hageza ko mpuzamakungu imwe afrikani bafata ingingo bakangene bakingira abanyagihugu bicwa bahohoterwa ku munsi
hanyuma baravuga bati leta y'u Burundi izasubiza iyi komite byibura kugeza ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 10 gutaha muribwira yuko leta ko kwizasubiza kuri iyi raporo
muri iteka tuko turaraba ingene leta uko yabyifashe mwaho Geneve mukabona bagasohoka bakanga kwisigura ku izo bariko baragibizwa nibaza ko nitwiteze kandi niko leta izongera ikivuze muri icyo kiringo bayihaye kuko ntibagira novuga ntibafite uko babisigura ntibafite uko babasigura ibintu byabaye mubyimba ariwe wabyagirizwa kandi atawabeshyira rero niho novuga ni ntacyo bakera amajambo bakoresha agira ati twebwe ubu ntacyo tukeri ayo mabiyosi turayagirizwa nta ntibabona ingene babyisigura ko kuvuga rero ko muri naho bayihaye ayo matariki itariki 12 z'ukwezi kw'icumi ntacyo twiteze kandi niko leta ari kizobivuga ko ndetse mbere murabye aho baviriye bijya bibereye Geneve bashyitse novuga bamubiriza ababo mugambwe babo kugira batangure gutuka aho bifatiye mu gahanga novuga Ubufaransa bavuga ko n'Ububirigi ko aribwo buri nyuma yabyo ibyo byose byerekana yuko aho bitihagaze ubu nta cyizere cy'uko izogirisha ivuze kuri iyo raporo
bwana Ansheri niko yagize ndabashimiye iki kiganiro
murakoze namwe.